Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Ndasigara.
Ndawe mwiriwe mwebwe mwese muduteza biri kuri radio Nzamba agateka kawe tubahanikaze muri aya makuru yo kuri igenekezo rya 10 mu nyonyo mwaka wa 2021 aya nayo tukayahera kuri zinyimo nkuru zikurikira. Abantu batatu bishwe n'abajeje umutekano muri komine ya Matongo mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu gipolisi bavuga ko zari inkozi z'ikibi zishaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Imiliyoni nazo zine z'amafaranga y'amanyaburaya niyo yatanzwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya kugira ngo afashe impunzi zitahutse mu ntara za Makamba na Kirundo mu kiringo cy'imyaka ibiri muraza kubyumva. Abitwa abakapita nabo barica bagakiza mu mabohero atandukanye y'u Burundi. Ishyirahamwe Akate Burundi risaba umushikiranganji w'ubutungane guhagarika ingendo yabo yo gutoza amafaranga no kuboreza igufa abandi banyororo. Nungi kwa ikazi mese mwidonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Basubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu mutekano muke wazindutse urangwa i Matongo. Abantu babiri nibo bapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abandi batatu nabo barakomereka. Ibyo zabereye ahitwa ku mateka muri komine Matongo y'intara ya Kayanza. Inzego z'umutekano zivuga ko zatanye mu mitwe n'umugwi w'abantu bane bafise grenade imwe. Amakuru avaho i Matongo akamenyesha ko hari hamaze iminsi ubwoba ko bashobora gutegwa n'abitwaje ibigwanisho bavugwa ko boba bari mu ishyamba cimeza rya Kibira. Ni inkuru twateguriwe na Georges Nimenya.
Abajeje umutekano bavuga ko batanye mu mitwe n'akagwi k'abantu bane bitwaje ibigwanisho. Inkuru ziva ngai Matongo zimenyesha yuko ku mugoroba kuri uyu wa kabiri abo bantu bane bari babonetse ku musozi Nyarumanga wa zone Ruganza muri iyo komine nyene. Abanyagihugu bahava barababura irengero mu gaturuturu ko kuri uwa gatatu niho baseruka aho bita ku mateka ku musozi Ruvumu hasanzwe hari ubunywero buri ku ibarabara rya Kayanza Bujumbura. Abanyagihugu bamaze kubabona baci bamenyesha abajeje umutekano abo nabo bamaze kuwashika babategetse kumanika amaboko. Umwe muri abo aho gukora ibyo ategetswe bivugwa ko yaciye atera grenade ikometse umupolisi umwe n'umukuru wa zone Ruganza. Abasirikare bari hafi baciye bacucagira amasasu ubwo nyine babiri muri abo bane baca barasiga ubuzima. Umwe arakomereka cyane uwundi atabwa muri yomi atatu yabaye. Abatasize ubuzima bamenyesheje abajeje umutekano ko bari binjiriye mu kibira cateza ku ruhande rwa komine Bukeye yo mu ntara ya Muramvya araciye hafi amezi abiri. Ariko rero ngo bakaba bari binjiye barenga ico gitigiri kugeza aho bashika mu ishamba rya Kibira ryo ku ruhande rwa komine Matongo. Igico gitero akaba atamuhari canke umugwi uravye manga canke ngo uvuge ko abafashwe n'abapfuye bo baragwanyi babo. Ayo makuru aremezwa na Colonel Remi Cicahayo arongoye intara ya Kayanza agahamagarira abanyagihugu kurikanura no kumenyesha abajeje umutekano kare ico cose babonye gitagenda neza.
Nzamba twahabuye tumenya ko hari umuntu agira gatatu yahavuye yitaba Imana amaze gushikanwa kwa muganga. Amakuru y'umutekano muke arabandanya. Ibiziga bibiri byatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 10 mu ntara za Makamba na Rutana. Ikiziga kimwe kikaba ari cy'umwana w'uruyoya yishwe aheje kuvuka aho ni mu ntara ya Makamba nayo mu Rutana. N'umukenyezi yakerewe izosi idonido na Beni Akserakana.
Mu ntara ya Rutana watowe ikiziga azwi ku izina rya Shimirimana Batazira Bonus. Ikiziga ciwe catowe mu nzu muri iki gitondo co kuwa gatatu aho bita ku kabasazi ku birongozi ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Amakuru ava mu baba ngaho ku birongozi avuga ko uwo mukenyezi Shimirimana yoba yakora akazi ko kudandaza umubiri byaboneka ko yishwe akerewe izosi ngo bakikeka ko yoba yishwe n'uwo bari bararanye ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Abantu batashoboye kumenyekana igitigiri bakaba bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Mu ntara ya Makamba muri quartier Makamba ya mbere iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara hatowe ikiziga c'uruyoya catawe na nyina wiwe. Ico kiziga c'umwana kikaba catowe mu kazu ka sugumwe k'imetero 12. Amakuru twakuye ngaho akavuga ko ugo ruyoya rwatawe na nyina wiwe ahejeje kumwibaruka hari kugenekerezo rya mbere mu nyonyo uno mwaka. Uwo yakoze iryo bara azwi ku izina rya Shukrani Maria w'imyaka 23. Nkuko bivugwa n'ababanyi biwe ngo mukenyezi akaba yafashwe ku munsi w'ejo aho biketse ko yakoroye inda kuko bahora bamubona akuriwe ariko guhava bajya akara abajejwe intwaro mu nyuma nawe aremera ko yabyaye umwana acara muniga araheza abereka aho yamutaye mu kazu ka sugumwe. Ikiziga kikaba cavuye gikugwa muri ico kinogo n'abakozi b'ishirahamwe Croix Rouge hamwe n'igipolisi. Ikiziga cy'uwo mwana kikaba caciye kijanwa gufubanwa iteka na musitanteri wa komine Makamba Zuena Irakiza. Uwarongoye komine Makamba akaba yakariye aba muri iyo karitsiye ya Makamba ya mbere kuko ngo bamamuhamagara aza guhamba aho gukinga izo mfu hakiri kare kuko nk'uwo yataye umwana mu kazu ka sugumwe iyo bivugwa kare bari gukiza ico kibondo. Aho akaba yanavuze ko hari uwundi mutamakazi yaheruka kugwa mu nzu baraheza mutabaza aza kumuhamba aho bari kumutabariza ngo avugwe. Uwo Shukrani Maria rero ngo akaba yanize ubugira kabiri kuko yaramaze kwibaruka n'uwundi acara muniga amuta mu gahinga.
Arakoze Beni Axela. Kana tukiri mu bijanye n'umutekano muke umuntu w'umugabo yaraye yishwa kubiswe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira uwa gatatu ku mutumba wa Cumva muri komine n'intara ya Kirundo. Nkuko bimenyeshwa n'umukuru mutumba wa Cumva ngo hari nk'igihe cy'isaha y'icenda z'ijoro aho umugabo yishwe azwi ku izina rya Rugere Nyange aturuka ku mutumba wa Kanyinya yakwitwa kugeza aho acikana n'abanyagihugu ku muri uyu mutumba. Hari nyuma yaho bumvise umubanyi akoma induru ko atewe n'umusuma vyatere Habimana Mustane wa komine Kirundo ahamagarira abanyakirundo kutihanira na gato ahubwo iyo bafashe umusuma bamushikiriza inzego zijeje umutekano n'ubutungane kugira ahanwe hakurikijwe amategeko.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru kuri Radio Inzamba tuyabandanize kuri no nkuru ivunaguye. Ishyirahamwe rya Buraya ryatanze miliyoni 4 z'amafaranga y'amanyaburaya yagenewe gushigikira abarundi batahuka bava iyo bahungiye. Imigambi yagenewe ayo mafaranga izotangura kuja mu ngiro mu kwezi kwa 12 kuno mwaka ikazomara ikiringo cy'imyaka 2. Ayo mafaranga rero azoshigikira abatahuka mu kubaronsa byankenerwa byihuta, uburaro kuri banaho nikora, kubafasha kwiteza imbere mu bijanye n'ubutunzi, kubaronsa ibyo bafungura kuri abo batahuka bo mu ntara za Makamba na Kirundo. Mu makuru nayo yagateka kazi na muntu abanyororo baserukira abandi bazi ku izina ry'abakapita hamwe n'abanyororo basanzwe bajeje umutekano mu mabohero ngo nibo babandanya bakorera amabi abafungwa mu kubarihisha amafaranga y'uburaro no kubaboreza igufa atacamira. Ivyo bishikirizwa na Jean Claude Niburumusa jejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe Akate Burundi, agasaba umushikiranganji w'ubutungane kugenzura amabohero no guhana abakora ayo mabi. Nitumukurikise.
Abanyororo bashasha binjiye bategerezwa kuriha amahera kugira ngo baronke aho baba, kandi ivyo navyo ntaho vyanditswe mu mategeko agenga amabohero ko ico gihe umunyororo wose iyo yinjiye bategerezwa kumwereka aho akikumusaya. Ariko birazwi yuko hari amahera menshi ubu unye mbere menshi usanga ashika no ku miliyoni yakwa abantu kugira baronke ikibanza baryamamwo bakayita ngo ni buji. Ari kandi ibisigaye bigaragara cyane mu ibohero haba nyororo basigaye bahana abandi mu kubakura mu makartie baba sanwa babamwe bakabashira mu yandi makartie cyangwa muri dorotware bakabashira mu yindi aho naho kugira ngo ahinduriwe ashasubira gutanga yandi mahera gushasha aza gutanga kuri babandi nyene banduza mahera bidaciye mu mategeko ubusuma bw'imfungurwa ku banyororo mu gihe bisanzwe bizwi ko nizo mfungurwa zitakiboneka kenshi usanga abanyororo bamara iminsi badafungura niyo zibonetse rero hacabamwe ubwo busuma nabwo bikagwa nabo bakapita nyene yitwa ko ari bo baserukira abandi mugabo bashyizweho n'ubuyobozi bw'ibohero ubwo nabwo bukabafasha kwanduza ayo mahera kara kandi ubusho buba buri hagati indani mu ibohero bwari busanzwe buteguwe kujamwo abantu bahungabanya umutekano w'ibohero ubwo nabwo ubu bukaba ari abo bakapita nyene cyabajejwe iby'umutekano mu ibohero b'abasivili b'abanyororo basigaye ari bo babujejwe mu gushyiramwo bashaka wese uwo nawe kugira abveyo bakamusaba amahera abo bakapita kandi bariha n'uburenganzira bwo gukubita abantu bakababoreza igufa ibyo bikaba biteye kubiri n'amateka agenga ibohero abanyororo bacinjira mu ibohero mu bisanzwe bategerezwa kubwirwa amategeko abagenga nk'uko bisanzwe bitekanijwe mu ngingo ya 11 y'itegeko rigenga ibohero
ubu naho dutandukira amakuru ajyanye n'indero mu gusozera ano makuru twabateguriye abavyeyi barereye ku ishure rya Michel Archange ry'Ingozi bariyamiriza ingingo yabarongoye iryo shure yo gutangisha amafaranga 10,000 bise agashiruka bute kubigisha kugira bafasha abana inyuma y'umutaga mu gusubiramo ibyo bize abavyeyi bavuga ko ari agatotezo kuko mu nama y'abavyeyi abavyeyi nka bose base ko ayo mafaranga atangwa basigura ko n'ubushikiranganje bw'indero bwahagaritse itangwa ry'ayo mafaranga mu gihugu cyose n'inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
Ayo mafaranga 10,000 ku munyeshuri atangwa n'umubyeyi buri kwezi kuva mu ntango z'ukwa 11 mu rwandiko baheruka gusohora abarongoye iryo shuri ryitiriwe amahera y'abakuru ry'Ingozi birekana ko kagashiruka bute kabigisha k'10,000 kazofasha kugira abana basubire mu ibyo bize nyuma y'umutaga Uno mubyeyi akabazwa nuko iyo ngingo ifashwe kandi yari yamirijwe n'abavyeyi nka bose
mu nama yabaye mu mwaka uheze itariki 22 kwa kane harabaye inama y'abavyeyi iyo nama y'abavyeyi barabidusaba ko twosubira gutanga ayo mafaranga ngo bahite ngo agashiruka bute kabigisha baraho ariko nka 90% baravyanse baravyanka inama irindi hera abavyeyi banka babaza ibibazo Uli trimese rero uko cyumwe kugira guhere no twaje tubona kwandika abana batabatahanye rutubwira ko guhera mu kwa 11 dutegereza gutanga amafaranga 10,000 ku kwezi ya hafasema
Ikindi ababyeyi birekana ko n'ubushikirangaje bw'indero bwari bwarahagaritse bene izo ngingo mu gihugu cyose
Ikacha rishinga ko na komite y'abavyeyi kandi yo komite no kuri ntiyeno nta twena mu perezida wayo wewe nta chamari y'abavyeyi kuko icyo abo bamase bavuze nicyo nabakorera ko ntigera tugira abavyeyi twasaba ko otwariza ko umushyikiranga njoba yarabire kuri ko twaza tubatanga amafaranga kuko no kuri na gatoteza katagira uko kangana kandi tuzi neza yuko umushyikiranga njoba yarabire
Kuri ayo makenga y'abavyeyi barereye kuri iryo shure uruganda rwa radio y'Inzamba rwakuye kuri telefone umubikira arongoye iryo shure ariko ntiyashimye kugira icyo abivuze ko mumenye ko uwahora n'umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha ariwe yahagaritse bene izo ngingo bavuga ko zifatwa na bamwe mu barongoye amashure baremereza abavyeyi
Arakoze Vanessa Muhiteka nino kuri iyo nkuru ivugwa mu ijanye n'indero hariya kuri Michel Archange mu ntara ya Ngozi duce dusozera ko ano makuru twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkingurukire baganzanje bashoboye kumfasha kuyegeranya parafemu dasigana mugira amahoro iwanyu no mubanye